Turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika haba Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze mu makuru kuri no mu rugoro bamugiye gushikirizwa na Jodiana nyine nahazo mu Burundi amasendika y'abarimu n'ubushikiranganje bw'indero bateye umukono ku masezerano aheza burundu impari zari zimaze iminsi hagati izo mpande zibiri.
Nagira mbanze kubashimira baganiriye bashyira hamwe bisunze ukuri baganiriye barangwa no gushyira imbere ineza ya bose.
Uyu ni Silvestre Ntibantunganya aramutse urwego rw'igihugu rujeje ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha mu Burundi ico aba gishwa na leta bapfa muracumva handi hato. Sentare Gasambura manze y'u Faransa yugaye Burundi dosiye iraswa y'indege wahoze ari president w'u Rwanda Juvenal Habyarimana navyo twari bateguriye muyageze hirya nino ku isi muri make. Urusiya bwatangwe gukura bamwe mu basirikare babwo ku mipaka ya Ukraine Ethiopia nayo ihagarika amategeko yo mu bihe by'intambara. Aya makuru yose turarambura mu kanya isase sangwe ikaze. Duhere mu Burusiya butangaza ko bwatanguye kuvana bamwe mu basirikare babwo ku mipaka ya Ukraine. Ibindi tubaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mu itangazo yashyize ahagaragara umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo z'u Burusiya Igor Konashenkov yanditse ko imyitozo iri hafi kurangira, ati nk'uko bisanzwe nyuma ya buri myitozo abasirikare bazasubira mu bigo byabo. Abo mu turere tw'amajyepfo n'uburengerazuba bo barangije batangiye kuzinga byose no gupakira ibikoresho byabo muri za gari ya moshi zizabisubiza aho bisanzwe bicumbika, kandi bamwe muri bo nabo batangiye kugenda. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa OTAN Jens Stoltenberg arabishima, ariko nanone ati nta kimenyetso kibitwereka. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere gato yuko itangazo rya Minisiteri y'Ingabo z'u Burusiya risohoka yemezaga ko ingabo z'u Burusiya ahubwo zirimo zigenda zisatira kurushaho umupaka wa Ukraine. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo za Amerika John Kirby ejo yabwiraga abanyamakuru ko Perezida Putin ari mashyira abasirikare b'inyongera ku mupaka wa Ukraine ku ruhande rwa Bielorusiya, ati mbese Putin akomeje ibyo buri wese yakora yitegura igikorwa gikomeye cya gisirikare. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byemeza ko Uburusiya bufite abasirikare barenga 130,000 ku mipaka ya Ukraine y'amajyepfo, amajyaruguru n'uburasirazuba. Uburusiya ntibusobanura umubare w'abasirikare bagomba gutahuka, ariko umuvugizi wa Minisiteri yabwo y'ububanyi n'amahanga Maria Zakharova yanditse kuri Twitter ati uburengerazuba bw'isi buyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika buzamwara nibubona ko guca igikuba cy'intambara bibupfubanye.
Thomas, tukiri ku rupapuro rwayavugwa hagati y'ibihugu, President w'u Faransa Emmanuel Macron ejo aho bukera azogirana inama n'abakuru b'ibihugu by'amahanga bazorabira hamwe intambwe zorushaho guterwa mu bijanye n'uruhara rw'ingabo z'u Faransa muri Mali. Mugenzanje ejo ni Mukankusi arabandanya n'ino nkuru.
Umuvugizi wa guverinoma w'u Faransa Gabriel Attal wabitangaje yabwiye abanyamakuru ko Perezida Macron azahura n'abakuru b'ibihugu bafatanije mu rugamba ku mitwe y'iterabwoba mu karere ka Sahel. Yongeyeho ko icyemezo icyo ari cyo cyose kijyanye n'ingabo z'u Faransa muri Mali gikeneye gufatwa hubakirijwe ibyifuzo by'ibihugu by'Uburayi bifatanyije n'u Faransa mu mutwe w'ingabo uzwi ku izina rya Takuba, kimwe n'iby'ibihugu bituranye bya Mali mu karere ka Sahel. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Faransa Jean-Yves Le Drian ejo kuwa mbere yavuze ko ibikenewe bituzuye kugira ngo urugamba rukomeze ku mitwe ya Kiyisilamu muri Mali. Ubudagi uyu munsi kuwa kabiri nabwo bwavuze ko nta mpamvu yo kugumisha ingabo zabwo muri Mali mu gihe iki gihugu cyigije inyuma amatora rya perezida n'ay'abadepite ho imyaka 4 kugera kuri 5. Atari yanongeyeho uyu munsi kuwa kabiri ko amatangazo mu byerekeye ikizakurikiraho mu bireba Mali azashyirwa ahagaragara igihe gito nyuma y'inama mu gihe cyumvikana cy'iminsi aho kubi by'umweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ku mugabane wa Afrika inamashinga amateka ya Ethiopia yakuyeho amategeko yo mu bihe by'intambara imbere y'igihe cari gitegekanijwe ejo ni mukankusi ibi bitanga icahe kimenyetso
gukuraho ayo mategeko ni ikimenyetso cy'uko ubushyamirane bwamenekeyemo amaraso hagati ya guverinoma n'ingabo zirwanya ubutegetsi z'intara ya Tigreya gaba burimo koroha icyemezo cy'inteko ishinga amategeko cyo gukuraho amategeko yo mu bihe bidasanzwe igihugu cyagenderagaho gifashwe nyuma y'ibyumweru bitatu inama y'abaminisitiri ibyemeje mu badepite 312 batoye 63 babanze kubishyigikira naho 21 bifashe amategeko y'ibihe bidasanzwe ihaye guverinoma ububasha bwo gufunga abaturage bataburanye no gusaka ingo nta ruhushya rw'inkiko abasivili bo mu bwoko Tigrinya ibihumbi barundanyirijwe hamwe kandi bashyirwa muri za gereza no mu mazu yagenewe kubikwamo ibikoresho Ethiopia yashyizeho itegeko ry'ibihe bidasanzwe mu kwezi kwa 11 nyuma y'uko ingabo za Tigreya ziteye utundi turere tubiri ari nako zakangishaga guhungabanya umurwa mukuru cyakora guverinoma mu kwihimura mu kwezi kwa 12 yasubije inyuma izo ngabo za Tigreya nubwo imirwano yakomeje mu ntara ya Afar na Tigreya aha miliyoni z'abantu bari babishyirwaho n'imfashanyo y'ibiribwa bafungiwe amayira nta biribwa bihagera kuva hagati mu kwezi kwa 12 abadiplomate b'abanyamahanga bafashije nk'abahuza hagati y'impande zombi ubu bafite icyizere cy'uko hari ibirimo kugerwaho biganisha ku mahoro
Barakoze bagenzi bacu Thomas Kamirindi na ejo ni mukankusi bahejeje kudushikiriza amakuru agezweho hirya nino ku isi turaza kuba turi kumwe nabo igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 mu kurindira mu kubitiza akajisho kuri wezi itatu radio yacu vewa akaburungu com aho muza gusanga ayandi makuru hirya nino ku isi adresi ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mu kanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera kuri no ivunaguye mu gisata cy'ubutungana ho sentare gasambura amanza y'igihugu cy'ubufaransa yafundikiye Burundi dosiye iraswa y'indege wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana ino nkuru turayigaruka ko ku buryo burambuye makuru yacu ari imbere bagenzi bacu baracayitegura Nari nabice ku masonga nkitangura igisata cindero mu Burundi nyuma y'amezi arenga abiri hari kunyinyurana hagati ya leta n'amasendika y'abarimu ku kibazo testo mu Gifaransa cyo gusuzuma ubumenyi bw'abigisha izo mpande zibiri zatevye zirumvikana ingene ico kibazo kizokoreshwa ico kibazo kizohabwa abigisha mu mashuri shingiro mu ntumbero yo gusuzuma igituma abanyeshuri bataronka ubumenyi bukwiye umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru Kigali mu Rwanda yadukurikiraniye hagufi ivyino dosye
Amasendika y'abarimu n'ubushikiranganje by'indero bateye umukono ku masezerano arangiza burundu impari hagati y'izo mpande zibiri n'impari zari zaturutse kwitunganywa ry'ikibazo kigenewe abarimu bo mu mashuri y'intango bose mu gihugu mu gisata c'amashuri nshingiro Ecole Fondamentale abigisha bari biyamirije icyo kibazo ndetse bagabisha no guhagarika akazi mu ntango z'ukwezi guheze inyuma y'indwi zibiri izo mpande ziri mu biganiro mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru ibujumbura barashima ibyavuyemo Victor Ndabaniwe atwara urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona arashima ko icyo kibazo kitagitunganirijwe abigisha gusa kuko kuri we ko baye ari kubasubiza inyuma mu mwuga
batengurutse kandi yuko itegurwa n'ikibazo rero uko ari bizubwenge abigisha bo mashure shingiro bifata bitatu bya mbere kigiye gukorwa kitakorwa n'abigisha gusa ahubwo n'abajeje kubafasha utunganya imirimo cyane cyane bamwe bita ba maitre responsable babakurikirana nabo bakazuba bari kumwe nabo kugira by'ukuri twumve neza ko ari ikibazo cyo kubapima ubumenyi ahubwo ari ikibazo cyo gufasha ubushikiranganje kurondera ivyigwa bibereye ivyigwa vyotuma akanovera k'indero kagaruka ivyigwa vyotuma ubushikiranganje bubona ibikenewe ku mashuri haba mu bikoresho cyangwa mu bakozi tukanashima kandi ko nabajejwe indero ku mpande zose kuberekwa mu bushikiranganje gushika ku rwego rwo hasi nabo nyene bayo zose kandi zivyigwa cyo kubafasha gutunganya neza imirimo bashinzwe kuko mwarimu tukizera yuko adashobora gusubira kuvuga ko ari we yatumye wenyine igisata cy'indero gisubira inyuma inyigisho z'akanovera zitituka
ku ruhande rw'ubushikiranganje bw'indero naho barashima ko ihagarikwa ry'akazi ritakibaye kandi ko n'ikibazo kizotunganywa mu ntumbero yo gusuzuma igituma ubumenyi bugenda butituka mu mashuri nshingiro Frederic Bangirinama n'umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje
aho duhejeje gushira umukono ku masezerano azodufasha gutera tuje imbere mu mugambi twari twishinze ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi wo gutunganya ihugurwa ku rwego rw'igihugu kugira turabe ko akanovera k'indero kosubira kurangwa mu Burundi. Twayanze duhuza dufise twese intumbero yo kubaka no gutorera umuti ibibazo bikuru bikuru bituma akanovera k'indero y'ugwaruka gahara.
Kugira ngo iyo ntambwe ishikwe ko byabaye ngombwa ko izo mpande zibiri zirondera umuhuza ari gwo rwego rw'igihugu rujejwe ibiganiro mu kazi Komite Nationale de Dialogue Social Service ntibantunganya yahoze atwara Burundi ari nawe atwara ugwo rwego rwakemuye amatati hagati ya leta n'abarimo arashima ubutwari bwaranze abaganira.
Ibyo biganiro byipfuzwa ku bibazo bitatu: itunganywa ry'ikibazo ku bigisha bo mu bice bitatu bya mbere by'igisho, itunganywa ry'ibibazo ku mahuriro rezo y'amashure hamwe n'ikibazo kiraba izimba ry'ubuzima na politike y'imishahara. Ku bibazo bibiri bya mbere abaganiriye barumvikanye bashika ku masezerano ku biraba ikibazo cy'ubuzima buzinze hamwe na politike y'imishahara. Abaganiriye barazi yuko umugwi ujeje ibiganiro mu kazi uriko uravugana nabo bose biraba haba muri leta canke mu mashirahamwe y'abakozi kugira ngo ibimaze kumvikanwa ko bije mu ngiro. Nagira mbanze kubashimira baganiriye bashirahamwe bisunze ukuri, baganiriye barangwa no gushira imbere ineza ya bose.
Ikiringo ico kibazo kizotangirwamwo ntikiramenyekana, ariko izo mpande ziyemeje kugira uruhara mu itegurwa ryacu. Izo mpande zibiri ziremeza kandi ko uko kutumvikana kwatumye n'ibindi bibazo bihanze igisata c'indero bija habona. Bumvikanye ko agiye no gutunganywa kandi namaru kokoma izohuza begwa n'ikibazo c'indero kugira ngo akanovera kinyigisho kagarukigwe mu gihugu. Cyclave niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Pia Claver Nyonguru urakenuye tukiri kumakura vugwa mkarele kibi ya Bigadi hawa mchungararo ihuzuru Rwanda n'Uburundi kuruhande gu Rwanda bamaze gutangariza ijwi rya Amerika ko inyota yo gusubira kugenderanirana n'Abarundi nyuma y'imyaka yababa indwi imigenderanire y'ibyo bihugu yarahagaze ari nyinshi. Nyuma yaho President w'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko imibano ishobora kunagurwa mu bihe vya vuba cyane, abaganiriye n'ijwi rya Amerika bakifuza ko iyo ngingo yo kuyutishwa kuko basanga bahomba byinshi cyane. Babibwiye mugenzi wacu Eric Bagiruwusa yabasanze aho bari baherereye.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ubwo twageraga ku mupaka wa Munzenze mu Bugesera twahusanze urinzwe n'inkeragutabara ku ruhande rw'u Rwanda, Bwana Uswaridi Ntamuhanga umwe mu baharinda yatubwiye ko nta munyarwanda wemerewe kuhatambuka yambuka mu baturanyi, cyo kimwe nuko nta murundi wahatambuka na cyane ko amayira amwe namwe yatangiye gusibangana. Gusa mu buryo bw'imboneka rimwe hari abarundi bashaka kuhambukira bikaba ngombwa ko babasubiza inyuma.
Yaje atoronge nyine tumushikiriza ubuyobozi bukamucana duwane bakamushikiriza bene abimenye.
Ukwezi mushobora kubona nk'abangahe se bameze gutyo bambutse muri ubwo buryo.
Ubya shobora gusana ameza buri kabona n'umwe. Ubona ukabona umugore uvuye Kigali aritumbishije ngo atashye Burundi. Ukabona umusore wari waratorongeza Kigali aratashye. Tukamucana duwane ntanyura.
Uganiriye n'abanyarwanda bakoreshaga uyu mupaka ku Munzenze hafi ya bose bumvise ubutumwa bwa vuba bw'ubutegetsi bwabo bahuriza ku kuba banyotewe no kongera kugenderanira n'abaturanyi bo mu Burundi. Bwana Anacre Nyagaha kwana mugenzi we Bwana Jean-Claude Mubera n'abasanze bari kubagara amasaka n'amashu ku Munzenze, ku bwabo basanga gufungura imipaka bibatindiye.
Bikunze n'uyu ngo bafungura ibyo byatangira tukagenderana nkuko byari bisanzwe.
Icyo kumbuye Burundi cyane ni
nuko nabaho nkuko twadusangamwe
sinaye ngenyine kandi ni wajyara ku centre kumugenzi kwabaza buri wese afite inyota rwose.
Godanse Mukandutiye nawe ni umukecuru w'imyaka 86 atewe ishavu no kuba yarabaye muri commune Busoni ariko kugeza ubu atemereye kwasura abavandimwe be.
Usibye nanjye utagira amaguru n'abandi bose uhareba nkuko ushize amafaranga igihumbi cyangwa 10,000 imbwa yayareba ntiyigendera kwese nyine nta kibazo ufite
niko mureba mu Burundi rero
nkubwiye ko nubwo ntakanura agashuka kajya gacya kakareba igiti cyawo kandi narahabaye ubuzima si ugukina ngo akagumye baguma ko
impuguke mu by'ubukungu zikemeza ko kuba imyaka igera muri itandatu yihiritse ibihugu byombi bitabanye neza byarasangiye ibihombo bwana kanizuyusi bihira akemeza ko intambwe iriho yo kuzahura imibano itanga icyizere
iyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga ajyayo bakaganira neza abasirikare bakajya ku ruhande rwabo bakavugana neza noneho na perezida ubwo akabyivugira buriya ni bya bindi bavuga ngo amatagiye kubyara amavuta ahasigaye kuyacunda neza ahasigaye ibintu bigatungana
bwana bihira akongeraho ko igihe imipaka yaramuka ifunguwe ku rwanda n'u burundi bishobora gufata ikindi gihe kugira ngo ibintu byongere bisubire ku muvuduko byariho mbere
ubushyuhe ntabwo bwahita buzamuka uzarebe n'amazi wayatetse agashyuha akanaba urubindi iyo yaba urubindi akaza guhora kugira ngo uzashyushye bigufata igihe kingana no gushyushya ya mbere kuko ubushyuhe buba bwashizemo natwe rero ubushyuhe buzaza ariko sinavuga ngo ni mu mezi abiri ni mu mezi atanu ariko ugerageje nka nyuma y'umwaka ubushyuhe buzagaruka rwose kuko iyo urebye abanyarwanda n'abarundi tubyarwa n'umubyeyi umwe
rubanda rugufi rwo rugakomeza kwifuza ko abategetsi b'ibihugu byombi bakumva gutakamba kwarwo
ndizera yuko ubu kuva mwigwe mukava mu rwego rw'ijuru mukagenda ahangaha mugiye kutubera intumwa muragenda mugaragaza ibyifuzo abaturage bo mu murenge wa Remukere ka Bugesera bafite umupaka w'u Rwanda n'urundi bakongera bafunzwe twongera twagenderana ijana ku ijana nabo bafite inyota yo kuba bakongera kandagira hano mu Rwanda
dufatiye ku makuru twabatangarije mu bihe bitandukanye ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi byakunze guhahirana cyane mu biribwa n'ibinyobwa byiganjemo ibishyimbo ibirayi ikawa imbuto amata n'ibindi nitwabashije kubona imibare ya nyayo igaragaza ibihombo kuri buri gihugu nyuma y'igihe gishize imigenderanire izambye gusa imibare iheruka Minisiteri y'inganda n'ubucuruzi mu Rwanda mu 2016 yemezaga ko na mbere y'uko u Burundi bufunga imipaka u Rwanda rwari rwaramaze guhomba 40% by'ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi undi ku itariki ya 8 z'uku kwezi nibwo perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye gutangariza abaturarwanda ko mu bihe yisi bya vuba imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi yabigiye gusubira uko yahoze perezida Kagame yabitangaje amaze kwakira indahiro z'abategetsi bashya muri guverinoma
ari ntambwe igenda iterwa ishimishije ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'abarundi n'abanyarwanda abantu uko bikwiriye uko byari bisanzwe n'ubundi
iri ni ijambo ryongeye kurema agatima abaturarwanda batari bake cyane abaturiye imipaka ibahuza n'u Burundi aho ijwi rya Amerika yageze ni mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda aha hari umupaka muto wa Munzenze abaturage b'ibihugu byombi bakoreshaga nk'inzira y'ubusamu uhana imbibe na komine Busoni mu ntara ya Kirundo mu Burundi ku ruhande rw'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ubwo yakiraga Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda bwana Edouard Ngirente mu mwaka wa 2021 Burundi bwizihiza umunsi w'ubwigenge ku nshuro ya 59 ubwo bwitabire yabubonye nk'intambwe idasanzwe
hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika Burundi n'u Rwanda turizeye yuko tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha turizeye yuko rero ibya kera turiko turabisozera
nibutse ko intandaro ari imvo za politiki zakomotse ku yindi manda ya nyakwigendera Petero Nkurunziza wategekaga u Burundi mu mwaka w'2015 u Burundi bwashinze u Rwanda mu buryo butaziguye n'ubuziguye gushyigikira bashatse guhirika ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza ibirego u Rwanda rwamaganiye kure ikiriho ku bihugu byombi rubanda ntirubura gukomeza guhanga amaso ku mipaka yaruhuzagana cyane ko rwamye rusangira kabisi na gahiye akabagira ubusajwi rya Amerika ku Munzenze ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi
Eric Nandje ndakongere ko kuko ejo kwa gatatu ariho vyiteze ko president w'Uburundi Evariste Ndayishimiye afata indege mushikane i Buruseli ku murwa mukuru w'Ibirigi ahazo kwitabira inama igira gatandatu y'umwe bwa Buraya n'umwe bwa Afrika ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka indwi abategetsi b'u Rwanda n'u Burundi badahura imbona nkubone bashobora rero kuzohurira i Bruxelles ko bazovugana iby'imigenderanire yavyo ntiturabimenya ariko ico twemeye tuzobikurikiranira na hagufi hama turatangarize ivyo nama twibanda cyane kubiraba u Burundi n'u Rwanda. Tumira mate gato hanyuma duce tubandanya n'igice cya kabiri cano makuru. Twandanirize ku kiganiro kigufi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yakoranye na bamwe mu rwaruka baheruka kwitabira inama President Burundi Evariste Ndayishimiye yakoranye n'abakiri bato bikorera utwabo mu Burundi. Mu bo yatumiye harimo Madame Salome Ntegeka yashinze ishyirahamwe Kimax rigwanya ikibazo cyo gufungura nabi mu bana. Hugues Nimpagaritse warongoye isosiyete yitwa Green Production Corporation ibanga yitaho kubungabunga ibidukikije. Wa gatatu Nkundikije yatumiye ni Apollinaire Nshimirimana na umurundi aba muri leta ya Georgia aha muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba ari umuhinga yanonosoye ivyerekeye ubutunzi. Yige ni watangura avuga ico yakuye mu nama abikorera utwabo bagiranye na President Evariste Ndayishimiye mu ntango za kuno kwezi kwa kabiri turimo.
Ego inama twagize n'umukuru w'igihugu yaratubereye akamaro kubera aguma twereka ingene itanguye n'umutahe muto ushikira umutahe munini. Era twereka karoro ko utanguje inkoko imwe korora inkoko imwe inkoko yoshobora kubyara ikaberagura igatera imbere inkoko ikazogura ikazoshika ku nka inkoko ishobora kuva mu inka urukwavu rushobora kuva mu inka akura byose ni ishaka byose kubonera ni ukuvuga icyo kiganiro carabaye cingirakamaro nk'umubyeyi ariko arasigurira abana uko umuntu yo guteza imbere uko Burundi ubu udashobora kumvuta ibishomeri byose by'abajene dushobora kubiha akazi muri leta. Uvuga rero abakora dukangurira atwege twatanguye bwa mbere tubikora dukora ibikorwa ariko ugatusanga ibyo bikorwa byakigombye bitakubera icyo kintu cyo kwiyungunga mu Burundi cyari byatangure gutera imbere ariko kuko twaronse se Barundi bishyira imbere bumva turamutege hanyuma tukatugira n'abasore bacu agende babyumve babone kubera umuteyi wacu atazoshobora kwiteza imbere muri kidogorana.
Ego bituragaruka no ku mu muhango mwaronse cyane cyane ku byerekeye kurohereza mu gikorwa cyanyu ushabagwiza tunga ariko imbere yaho reka tubanze twakire Madame Salome Ntegeka. Mwiriwe neza Madame Salome Ntegeka.
Amahoro cyane.
Muraho murakomeye.
Ego ni ntore.
Turi kumwe n'umushyira ntayi Hugues Nimpagaritse aho mu Burundi nibaza ko muzi nanyi tukaba kandi turi kumwe n'uwundi mushyira ntahe Apollinaire Nshimirimana wewe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari umuntu yanonosoye ibyerekeye ubutunzi ukuntu umuntu yitunganya akaturukanye umutahe akakiteza imbere ibyerekeye ubutunzi cyane cyane n'ukuntu umutungo ateba akawugumana. Nashaka ko mwebwe mwari mu nama mukuru w'igihugu yakoresheje nashaka mutubwire cyane cyane ukuntu iyo nama mwaya mwebwe imbere yuko tuvuga zimwe mu ntambamyi bakuyeho nago umba mutubwire majambo make cyane rwose ukuntu mwakire iyo nama.
Ego cyane murakoze murakoze ku makosa yanyu kugira ngo ngire ntange icyumviro kubera cyane cyane ku bintu nubona nakwiye mu nama kandi byakoshije rwose. Ni inama yatumye ko ugaruka ufite imigambi yo kwiteza imbere batangirika no kwiteza imbere. Iyo nama ikaba yatumye ko n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi iyo nama ikaba yabaye inama twakuyemo ibintu byinshi kandi byaduteye intege na cyane cyane ngeze ku ijambo umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yashikirije yatubwiye ati uno munsi sigenze kugushikiriza ijambo ahubwo nje kubumviriza. Hanyuma kakaba kabaye akajyo keza kubera naho twahagurutse tukavuga ati tugira dukore ibiduteza imbere ibiteza imbere igihugu cyacu turongera akazi mba mbere katwebwe nyine turongere n'akazi k'urundi rwaruka reka dushobore guteza imbere igihugu. Twarabonye ko duhura n'ingorane nyinshi kakaba kabaye akajyo kuko twebwe tumaze gutangura tumaze kubona ingene umuntu ava akabyuka atwe tuzi ingorane duhura nazo tukaba twahawe akajyo imbere y'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi turashyikiriza ibyiyumviro byacu turashyikiriza ingorane duhura nazo mu bikorwa byacu bya minsi yose. Mugabo twararonse n'abandi baduteye intege turabona ko turi mu bandi ku buryo byaduteye intege rwose ndetse n'umukuru w'igihugu araronka akajye ko kudutera intege turabona ko tudakamba twirorera ko dushyigikiwe mu bikorwa byacu by'iterambere ndetse hariho n'iyindi porogaramu ifasha ibyari korekisi migambi iri kwiteza imbere rimaze gutangura n'utaratangura porogaramu yitwa paeje tukaba twarashoboye kuronka kumenya inkuru nyinshi zishobora kuzotuma turonka ingene dufatwa mu mugongo mu bikorwa byacu bya misi yose.
Murashaka kutubwira mu kanya gatoya cyane rwose madame Ntegeka, mukatubwira zimwe mu ngorane mwari mufite imbere y'uko mukora iyo nama n'umukuru w'igihugu?
Ingorane zimwe twari dufise bon najyaba nk'uko nari natanguye ndadufise je natanguye antitisinase twari itanguye mu mwaka w'igihumbi bibiri na cumi n'umunani mu kwezi kw'indwi. Twarabona ko ari kurondera uburyo ari amafaranga ari kurondera amafaranga mugabo ugasanga nta ntumbero hari dufise itomoye kugira muri uko kwacu kurondera kubaho kurondera akazi gukreya akazi mugabo mu nyuma twarabonye ko ingorane atari uburyo gusa uburyo uraburonka mugabo ugasanga utabyiteguriye biragoranye nko mu nyuma twize twaronse inyigisho turigishwa ukamenya ati by'ukuri amafaranga aza ubwa mbere mugabo inyigisho nizo zitangura hanyuma ukamenya ingene ushobora kuzokoresha ubwo buryo. Iyo ngorane twari twifise turatangura mugabo ukabona ko naho bizeze gutyo ego izo ngorane warazikuyeho ubwo bumenyi kumenya burabufise kuronka ingene wiyoorganiza nizo bibuze mugabo se twasi twavuga ati ubumenyi turabufise mugabo turakeneye kumenya kuronka abadufata mu mugongo canke ibibazo tekinike duhura mu byo dukora twarondera umuti duciyehe mugabo kubera twahuye n'abandi ugashobora kuyaga n'abandi ugashobora kuyaga n'ubundi rwaruka ukabona ati bwa bundi ya ngorane sindayifite njyenyine mugabo ukaburonka n'ubundi akubwira ati iyi ngorane tekinike ushobora kuyisimba gutya cyangwa ugasanga na institution wakwitura ntawe warundi mugabo uhuye n'abandi ukabona ukubwira ati par exemple kugira ngo ushobore kurondera amanywa nk'umuca hajya ingene ushobora gukomanda mu mashini mu by'iwacu cyangwa na terrain twarumvise ko dushobora kuronka terrain dushobora kurimiramo na cyane cyane ko jyewe nkorera mu bintu bya down of the business ndabona ko nshobora kuronka ingene nshobora gukomanda na cyane cyane nsiye
aho ni mu byerekeye urimye
sindaba
aho ibyo muvuze mu agro mukoreramo ni mu byerekeye urimye nibyo
turima cyane ibiyoba nibyo turima hanyuma tukazirimira tugatanga n'imbuto ku barimyi bifuza kuzirima hanyuma iyo mbuto tukazosha tuzagazosha babishorera iwacu tugaca tubitransforma mugabo naho baba baditse twabahaye imbuto bakongera bakabidandaza ko tuyagurira avec une valeur ajoutée
ni byiza cyane rwose. Tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika. Turi kumwe n'umunywanyi wacu Chrétien Claude Miriweneza. Muri hega Claude
ndi Bujumbura.
Yego me aha turi kumwe n'abatumire twatumye abakiri bato eka batanguye ibikorwa byo kwiteza imbere. Turi kumwe na Hugues Nimpagaritse, turi kumwe na Salome Ntegeka na Apollinaire Nshimiyimana. Murafite ikibazo, murafite icyumviro kubyerekeye ibibazo tuko turayaga nabo byerekeye ukuntu umuntu atangura kuba umugwiza atunga ikikorera twiwe tuga ku ijambo ikibazo cy'imvuye
ndafise intererano ndafise kandi n'ikibazo ndababaza ntereye ku kibazo ndababaza biraborohera cyane muri iyo migambi bariko baragira mu gihe tubona kenshi iyo tugize amakoperative tukaba hamwe dusanga twagize intambamyi z'uko bamwe muri abo bagize amakoperative badafite imigambi imwe ibiheta bikatuza gushaka ku mabyiziyo twa dufise
ikibazo cyiza
hama intererano njyewe mfise kuri icyo turashima cyane uyu mugambi leta iri kwiragira yo gushyiramo abajene kugira ngo bashobore gukreya ubuzi ariko kandi n'intererano yanje niyivuga uko byari bikwiye ko leta irabika igaha imitahe cyangwa igafasha ukuntu abajene boronka imitahe umwe wese agaheza agakreya akazi akeye nka entreprise yiwe biroroha kugira yikurikirane kandi bikanafasha kugira itere imbere binyarutse kuko nk'intamba muri izo navuze dukunze guhura nazo twagiye hamwe na benshi kandi tudafise imigambi imwe cyangwa ibyo dushaka gukora bimwe nk'akarorero je ndaba mfise nk'umugambi wo gukora kugira ngo norore ugasanga uwundi afise impano mu by'umuziki cyangwa ikindi aho biraheza bikagorana badushyize hamwe kugira ngo ya migambi yanjye ntebe ndayishyushye ko
ikiganiro cyose mugashobora kucumva kuri wezitatu akaburungu ryacu vewa akaburungu com. Imbere ko duhana gahindukira nsaba imbabazi navuze ko president wa Burundi Evariste Ndayishimiye azohaguruka ejo yerekeza i Buruseli. Amakuru dushikiriye ubunyene muri studio nuko yahagurutse uno munsi byumvikana ko ari mu nzira aja i Buruseli mu nama ya gatandatu y'umwe bwa Buraya n'umwe bwa Afrika. Muri iyo nama amahigwe ni menshi kwahurira na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Muri ano makuru abanyagihugu bo mu Rwanda mwavyumvise ko bifuza ko imigendere ni Rwanda n'Uburundi na gukavuba bwango kugira ngo ashobore kwidegemvya hagati y'ivyo bihugu bibiri. Yakoze Justin Engineer twari kumwe muhinga bw'ivyuma na mugenzi wacu Dieudonné Cyubahiro ashize hamwe amajwi na Lidiane Ninahazwe. Turaza kongera igihe c'isaha imwe n'iminota 30 mu yandi makuru ngiye kubategurira.